Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kwa gatatu itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020. Muri iki gitondo muri kumwe naje Fidèle Niyongabo. Ibiganiro tubashikiriza turi mu ngo zacu kubera ikiza cy'umugera wa corona. Naho uyo mugera wa corona wahagaritse ibikorwa bitari bike mu bihugu hafi ya byose byo ku isi, ejo wari umunsi ugira 9 mu gikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Bamwe mu bakandida barashikiriza imigambi yabo.
Seni nifata ibintu mu buryo, seni nitunganyije twabasabye, mubazuye amabiri y'amatora nibashire abanyamigambwe bose.
Uyo ni Gaston Sindimwo, umukandida w'umugambwe Iprona.
Ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge, aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye, aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikorera bitwawo.
Uyo nawe ni Dieudonné Nahimana, umukandida yigenga. Mu Rwanda abarimo imbuto mu karere ka Rusizi mu kiyaya cya Bugarama n'amasekiteri agikikije bidogera igihombo bategwa no kubura isoko. Mu gihugu cya Uganda ho Perezida Yoweri Museveni yongereza indwi zibiri ikiringo c'itegeko riziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo. Nyamara imbere ko dushika kuri izo nkuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fidèle. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ryatanguje igikorwa cyihutirwa cyo gusabira Malawi amafaranga yo gufasha muri iki gihe cy'umugera wa corona. Umutunganya bikorwa wa ONU muri Malawi, Maria Jose Torres, ashikiriza ko hakenewe imiliyoni 140 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha icyo gihugu mu mezi 6 ari imbere. Malawi iza imaze kuronka abantu 41 banduye COVID-19 na 3 bamaze gupfa. Uwo mutegetsi wa ONU Torres avuga ko ayo mafaranga bayasabye bari kumwe n'amashyirahamwe ategamiye leta ategekanywa gufasha abantu bashika imiliyoni 7.5 bwagize ingaruka z'icyo kiza. Ni hafi ica kabiri c'abanyagihugu bose. Mu kwezi guheze leta ya Malawi yarasabye izindi miliyoni 194 z'amadolari yo gukoresha mu kwitegurira no kurwanya icyo kiza mu gihe cyo yanzara. Umushikiranganji wa Kenya w'amagara y'abantu ashikiriza ko abantu bashasha 45 banduye umugera wa corona ku munsi umwe mu gihe icyo gihugu kiriko kirakora ibishobotse kugira uwo mugera ntukwirakwire. Umushikiranganji Mutani Kagwe yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Nairobi. Yavuze ko ivyo bitigiri bitari bwigere biboneka mu kiringo c'indwi 8 kuva umuntu wa mbere abonetse ko yanduye. Kenya isangira ubibe na Somalia, igihugu naco nyene kimaze kuronka abanduye barenga 75 bamaze gupfa nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika. Uwo mushikiranganji ku munsi wa gatanu yatangaje ko batanguye gupima abantu ku bwinshi, ariko leta yashikirije ku munsi wa mbere ko abaza kwipimisha ku buntu ari bake cyane kandi bikazogorana guhagarika ikwirakwira ryawo. Abayenjeniyeri hamwe n'abadogiteri mu by'ubuganga bo muri Afurika y'Epfo bariko barakora bihuta imashini zizimbutse mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubukene bw'imashini zifasha abarwayi ba COVID-19 guhema. Afurika y'Epfo ikeneye izo mashini ziharurwa mu bihumbi mu gihe abanduye uwo mugera umwe n'138 umaze guhitana. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere giteye imbere ku mugabane wa Afurika kandi nicyo casinzikajwe n'uwo mugera wa corona kuruta ibindi. Ni mu gihe abahinga mu by'ubuganga muri Afurika y'Epfo bavuga ko icyo gihugu gishobora kuzoronka abazokwandura benshi mu kwezi kw'indwi canke ukw'icenda. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yararemesheje abavyeyi amashuri hamwe n'ibisagara 30 by'ico gihugu kuri uyu wa kabiri ku ngingo yafashe yo kongera kugurura amashuri mu ndwiza. Iyo ngingo ya Perezida Macron yo kugurura amashuri hamwe n'iyindi mirimo ku munsi wa mbere yarateye impungenge abavyeyi bamwe, abigisha n'abategetsi kuko bavuga ko ifashwe hataragera. Macron yashikirije ko abakuru b'ibisagara babura matari hamwe n'abigisha bazomenyeshwa mu mpera z'indwi ingene amashuri azokugurura mu ntara zabo. Umugwi w'abahinga ba ONU kuri Sudani y'Epfo baragabisha ku mugambi w'amahoro muri ico gihugu ushobora kuzoburizwamo. Bavuga ko leta y'ubumwe iriko irasubiranamwo ku bijyanye n'uburongozi bw'inzego z'umutekano hamwe no kurwanira ubutunzi aho kubandanya ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano. Uwo murwi wabwiye akanama kawo ni kajejwe amahoro n'umutekano mu ndwi iheze ko abateye umukono ku masezerano y'amahoro bananiwe kubahiriza ikiringo cyo gushyira hamwe abarwanyi babo. Bagiriza abakomanda b'igisirikare cya leta hamwe nabo iyindi mihari gutegeka abarwanyi babo kuguma hanze y'ibibanza byo kwegeranirizwamo hamwe no kugumya ibigwanisho kugira bazobashe kongera kurwana mu gihe intambara yo kongera kwaduka. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko Abanyamerika babiri bari mu murwi w'abacangero bagerageje igitero cy'iterabwoba cyari kigamije kwigarurira igihugu mu ntango z'iyindwi. Maduro yabishikirije kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri yerekana n'impapuro ziranga abo Banyamerika bari mu bantu 13 bananiwe icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere. Igisirikare cya Venezuela cyashikirije ko ako kagwi kateshejwe bamwe baranafatwa aho kagira gahungire mu gihugu kibanyi cya Colombia. Abantu 8 barishwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahakanye ko leta yiwe yagize uruhara muri icyo gitero. Ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Amerika nabwo bwarahakanye kuri wa kabiri ko bubifisemwo uruhara.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Burundi. Kugwiza kabiri igitigiri cy'igiciro cy'ikawa kuvuza abakukuruke mu kazi niyo migambi mikuru mikuru Gaston Sindimwo umukandida wa Iprona yashikirije abanywanyi biwe bo mu ntara ya Ngozi. Gaston Sindimwo akaba yaboneyeho n'akanya ko kugabisha umugwiseni ku busuma buriko burakogwa mu itangwa ry'amakarata. Inkuru yateguwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ku kibuga cy'inkino ku Gasaka kiri hagati mu gisagara cya Ngozi niho Gaston Sindimwo ariko arahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yiyamamarije kuri uno wa kabiri. Muri iyo ntara isanzwe iri mu za mbere zimbura ikawa nyinshi mu gihugu cy'u Burundi, uwo mukandida wa Iprona yemereye abanyengozi ko igihe bumuhunda amajwi icyo gitegwa kizosubira guhabwa agaciro abakirima nabo bagatuburura.
Iyi ntara yanyu ya Ngozi niyo yari itunze igihugu mu kawa, mugabo uno munsi benshi ntibakirima kawa kuko karatitutse. Tugiye gusubiza iteka abarimyi bakawa mbere tukanabemerera yuko isizeni y'2021 narimwe muramutse muhuza amavuja umugabo mwese na Iprona igiciro cy'ikawa kizoduzwa inshuro zibiri. Bamwe bari bamaze iminsi baheranira abarimyi ku mugambo adasigana Iprona ntibizosubira kuko na kare murazi Iprona igitwara ku isizeni abantu bose bamerwa neza. Ikindi tubemereye intara yanyu ni intara iteye imbere, ni intara ishobora kuba ikigega cy'u Burundi. Twifuza rero yuko iyi ntara ya Ngozi itsimbataza izindi ntara ku buryo haba isoko ishobora gushorera izindi ntara kugira ngo zitere imbere atangura.
Muri kino gihe ariko haratangwa amakarata y'itora, Gaston Sindimwo yagabishije umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora Seni amenyesha ko hari usuma bugaragara ariko barakogwa n'abajejwe intwaro. Asaba uwo mugwi kutagira aho wegamiye kugira uzotsindwa azoshyiraho intaya ishize atakangonongono.
Turasubiye kugabisha Seni. Seni ni ifata ibintu mu buryo, Seni ni itunganya ibyo twabasabye. Mu bazuye amabiri y'amatora nibashire abanyamigambwe bose ku buryo uzotsindwa amenye ko yitsindiwe atangora nimba bashaka gutegura amatora meza kubera iki basati ngo ni bashimugamba umwe nyene gusa ni kubera iki turasaje uyo mugwiseni kandi uheruka gutora gutanga makarata mbega twomenya yuko amakarata amaze guhabwa abantu angana gute kuko ayo yatanzwe abantu niwe bazotora ayo yabandi batarayatora ari hehe abiswe hehe ko tuko twumva yuko abakuru b'imitumba bariko baje gutora amakarata bayahabane tukumva mbere hano abantu bariko bakora za karanga muntu bazi abandi kugira ngo bazuje gutora ubwo ni ubusuma bwigaragara
nayo Dieudonne Nahimana mukandida yigenga yamamarije mu ntara ya Kayanza aho yagarutse cyane ku ndero y'urwaruka amenyesha ko igihe yotogwa indero mu mashuri ibonagurwa abana bahejeje bashobore kugira icyo bamariye igihugu cyabibarutse
uyu munsi urabona ko abana b'abarundi n'abarundikazi benshi barashobora kuronka aho baja kwiga ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikorera utwabo ariko n'amashure ya leta bukagira akanovera kugira ngo umunyeshuri aheze ishuri ashobora kwiyongerera akazi ashobora no gushobora kuronka akazi igihe bikenewe turifuza yuko ya masitaje abantu bagira baheje amashure aca tuma baronka bwa burambe bumwe y'abantu bagiye gusaba akazi basaba ngo mbega mufise uburambe bw'imyaka ingahe ariko nibazorinde gusabwa imyaka itatu kuko yari ko tuba twashigikiye cyane ibijyanye n'ingene ya massage bya bindi bakora bakiri ku ishure bizoba bumenyi bukwiye kugira ngo igihe bagiye gusaba akazi bababone yuko bavyukuri bafise ubumenyi buhagije
umukandida wa Sende DFDD kuri uno wa kabiri yiyamamarije mu gihogazi mu ntara ya Karusi abandi basigaye bakaba bahisemwo kuruhuka Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire kuri iyo nkuru mu Rwanda mu karere ka Rusizi gahana urubibe n'igisagara cya Bukavu muri Congo abarima imbuto mu kiyaya cya Bugarama n'amasekiteri agikikije bari dogere igihombo bategwa no kubura isoko umumenyesha makuru wacu mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda Temistocle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri iyi nkuru
zaguraga bitanu utagira ngo n'ukore ngaye
200
ngaya ngaya yarebe
imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu izo zihingwa cyane mu kibaya cya Bugarama n'imirenge n'igikikije ni ukuvuga Gitambi Muganza na Gikunda Mvura nubwo kumweru wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo zicyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu
urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye yenda tukaba dutakunguka ibya kiranga ariko niba tukabonye rase abana bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani ntanzira nibura twatabarwaga n'abajya kugisenye nabo bari kuza umwe akaza yifitiye irye be yumva ashaka agatikanyiza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nk'uko tutabishaka
muri ibi bihinzira zitakiri nyabagendwa nka mbere kubera COVID-19 mu isoko rya Bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto umubare w'abacuruzi uraruta kuri w'abakabaye babagurira ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi ku buryo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije
urareba indi mutwabuza abakirano kuri kwimana
none nkibase mbere yaguraga gutubira gutse
yaguraga 5600 none biri kugura 5000 ni igihumbi kwahombye kwabahinzi banitahe
mbere nibura ibasire hagariraga mu 607 none bari kuza baduha 5000 kose ko kuko ni ubucuruzi turiho ubu turahagaze gutya twabuze umuntu utugurira
umuvuko nyamuvuko mwiza ni 200 wa kirojana ubu mukarasi wazanye akagatiba namuhaye 200 nongeye igihumbi kuyo nari kuza ubu ntayanga dore imifuko iyi ni imifuko ibiri bampaye amafaranga 3500
icyo gihumbi abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko
abakongomani bacyomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara ntituri kurya mwadukorewe ubuvugizi abakongomani naho mukaba udupfukamunwa bakaza bakadutabara hano muri iri soko n'ukuri turagowe
twebwe turagowe nibatubabarire badufungurire imipaka basi n'abakongomani bajye babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara iratwishe pe
icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa uburyo abakiriya baturutse muri Congo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera PSF mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu Bwana
ko uyu musaruro uba wagezwe i Kigali kuko duhamye dushidikanya ko i Kigali hari soko rinini byamahire noneho ubu ngubu noneho abantu bemereye kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i Kigali uzabona abakiriya kandi tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatage twizera kuzabona igisubizo
yaba batuye mu kibaya cya Bugarama ndetse no mu mirenge ihegere igaragara mu buhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwa mu ruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari waruhashyira Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
urakoze Temistocle Mwanda nyakumbiriza radio izwi rya Amerika risamira ndiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yongereje indwi zibiri kiringo c'itegeko riziriza abanyagihugu kuva mu ngo zabo. Yatangaje ku rugamba rwo kugwanya ikiza cumbwira wa corona rutararangira. Ibyo dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Mu bitekerezo by'abanyagihugu bakomeje kunyuza ku mbuga zitandukanye nko ku maradiyo, ametereviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uko abantu batanejejwe n'iby'umukuru w'igihugu yarayavuze ubwo yarategerejwe gutangaza ko abantu bemererwa gusubira mu buzima busanzwe dore ko igihe cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda corona arimo guma mu rugo cyari cyarangiye. Ati ntabwo ukwanga kuryama kubera ko utinya kurota nabi. No kubera iyo mpamvu dushingiye ku myiteguro myiza twatangira gufungura akazi buhoro buhoro twigengesera kugira ngo tutonona ibyiza tumaze kugeraho nko kuba twarashoboye kugabanya umubare w'abanduye iyo ndwara akaba dufite umubare mukeya cyane w'abanyagihugu n'abanyamahanga banduye muri iki gihe cyose 55 akaba barakize kandi akaba ari nta numwe wari wahitanwa n'iki cyorezo. Mu bikorwa by'akazi byemerewe kongera gutangira harimo amaduka manini acuruza ibintu by'ibanze mu buzima, amaduka y'ibikoresho by'ubwubatsi, inganda zose, ibigo by'ubwishingizi hamwe n'ababuranira abandi mu by'amategeko kubera ko izo serivisi zikenewe muri iyo mirimo. Ibi byongereye ku bikorwa bitigeze bihagarara birimo akazi ka leta kamashami amwe namwe inzego zishinzwe umutekano ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ibikorwa by'ubutabazi ariko imipaka yose yabiyo ku mazi no ku butaka hamwe n'ibibuga by'indege byo biracyafunze nyamara ariko abanyagihugu babona ko ibi bidahagije kuko mu byemere gusubukurwa hariho ibitakora ibindi bigifunze nk'abafundi b'imodoka bemerewe gusubira ku kazi ariko amaduka acuruza ibyuma bishasha by'imodoka akaba atemerewe gufungura. Ikindi kitanejeje abantu ni ukutabemera ko imodoka z'abantu bwabo zasubira ku muhanda hamwe n'izitwara abagenzi. Rero akaba bibaza ukuntu abemerewe gusubira ku kazi bazakageraho imodoka zitwara abagenzi batazemerewe gukora. Nyamara ariko nubwo ibihari abo bibabaje hari n'abandi bababajwe n'icyo kurya cyonyine ibindi akaba atari ngombwa kuri ubu. Nubwo leta yatangije gahunda yo guha ibyo kurya abantu barenga kuri miliyoni 2 babarirwa mu batishoboye na cyane cyane mu mujyi wa Kampala abenshi ntibirabagiraho. Bamwe muri aba babaye cyane ni impunzi zimwe zitaranamenya neza niba zizabona kuri ibyo byo kurya leta irimo gutanga.
Ku byerekeye ifungurwa n'ukuri impunzi zimerewe nabi nibyo leta ya Uganda yaratanguye gutanga ibyo kurya ubwo hasigaye kumenya yuko twebwe nk'impunzi natwe turimo. Ibi ndabivuze kubera hariho aho batanguriye uko tumaze kuronka abidoga bavuga yo atashe kuronka ivyo kujya kubera gusara impunzi ugasanga no ku bimenye mu binyamakuru bavuga yuko ngiye yuko ivyo kujyo ari ivyo abanyagihugu gusa yuko impunzi zitegerezwa kuja mu nkambi ariho ziteza kurongera ubufasha bwabyo. Ariko kuri iki nasanze ababivuga bose bategeza kuba nimba batabigira nkangana kuyobagiza amateka y'igihugu canka amateka araba impunzi ngaha muri Uganda nasanze batazi yuko impunzi za Kampala zigengwa n'amategeko itegeko ryo mu 2006 yerekeye impunzi mugabo ntashira hamwe na rimwe yaba OPM yaba UNCR irigera ikura n'ijambo mu kano kugira ngo inahumurize impunzi babereke ingene bashobora kwibeshaho bashobora kwifata mu ntuze muri iyi minsi ikomeye.
Hagati aho umubare w'abanduye COVID-19 waraye wiyongeyeho abandi bantu 8 basanzwemo iyo ndwara. Kuri abo 6 akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranye imipaka, 2 nabo akaba ari abanyagihugu. ubu umubare w'abanduye corona mu gihugu akaba uhagaraye kuri 97 kandi muri rusange abantu 55 akaba barakize iyo ndwara bakanasezererwa mu mavuriro. Abantu basaga gato 39,000 nibo bamaze gupimwa mu gihugu cyose kuva icyo cyorezo cyagiriye mu Uganda mu kwezi kwa gatatu. Mu karere ka Masindi ho ikigo cya polisi kirimo abapolisi basaga 100 hamwe n'imiryango yabo bose bashizwe mu kato nyuma yaho umwe mu bapolisi bo muri icyo kigo yasanganywe ubwo burwayi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Kuwa gatanu itariki ya mbere y'ukwa gatanu 2022 urukiko rw'ibanze ku rwego rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye urubanza ruvuga ko ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore y'igihugu itsinzwe. Iyi kipe isaba umushahara ungana n'uw'ikipe y'abagabo y'igihugu. Uru rugamba rw'aba bagore ni rwo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Women's National Team, USWNT mu magambo ahinnye, niyo ya mbere ku isi ku rutonde rwa FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, urutonde nyine mu rwego rw'abagore. Niyo kipe ya mbere ifite insinzi nyinshi mu rwego rw'abagore mu mupira w'amaguru kurusha ibindi bihugu. Ibikombe bine by'isi, 1991, 1999, 2015, 2019. Imidari ya zahabu ine mu mikino ya Olympic, 1996, 2004, 2008, 2012. Ibikombe umunani bya CONCACAF, 1991, 1993, 1994, 2002, 2006, 2014, 2018, 2018. CONCACAF ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Amerika ya ruguru iyo hagati no mu birwa bya Caraïbes, rimwe rero mu mashami atandatu ya FIFA. USWNT yatwaye kandi ibikombe 10 byose byitwa Algarve Cup mu 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015. Algarve Cup yiswe Mini FIFA Women's World Cup bishatse nko kuvuga ngo agakombe gato k'isi ka FIFA k'abagore ku rwego rw'isi. Iri rushanwa riba buri mwaka mu gihugu cya Portugal, rihuza amakipe akomeye y'ibihugu y'abagore ku rwego rw'isi. Ngibyo muri make ibigwi by'ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USWNT. Ikipe y'abagabo y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaza babo yo nta gikombe na kimwe mu marushanwa ya FIFA iratwara. Nyamara nk'uko aba bagore bareze bavuga, abagabo nibo bahabwa amafaranga menshi mu mishahara, mu macumbi n'ingendo iyo bari mu marushanwa no mu bindi bitandukanye ikipe y'igihugu ikenera. FIFA nayo burya isumbanya cyane amafaranga iha amakipe y'abagabo n'ay'abagore. Urugero, mu 2014 ikipe y'abagabo y'Ubudage yatwaye igikombe cy'isi, FIFA iyiha amadolari 35 million. Mu 2018 ikipe y'abagabo y'Ubufaransa yatwaye igikombe cy'isi, FIFA iyihemba amadolari 38 million. Yose hamwe na amadolari 76 million aruta inshuro zirenga 12 million gusa yose hamwe FIFA yahembye ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USWNT, imaze gutwara ibikombe by'isi 2015 n'2019. Mu Mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda USWNT yareze mu rukiko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika United States Soccer Federation cyangwa USSF mu magambo ahinnye ivuga ko rikora ubusumbane n'ivangura. Yishingikirije by'umwihariko ku mategeko abiri Equal Pay Act ryo mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu rivuga ko abantu bose bagomba kugira umushahara ungana iyo bakora akazi kamwe na Civil Rights Act ryo mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane igika cya karindwi. Aya mategeko yombi aca ubusumbane n'ivangura hatitaweho umurimo, amoko, ibara ry'uruhu, idini, igitsina n'inkomoko. Abagore ba USWNT basaba ibirarane by'imishahara y'amadolari miliyoni mirongo itandatu n'esheshatu. Byabaye agahomamunwa mu iburanisha, abavoka b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwiye urukiko mu kwezi kwa gatatu gushize ngo aba bagore ntibashobora guhabwa umushahara ungana n'uw'abakinnyi b'abagabo kubera ko abagabo bafite ubushobozi buri hejuru mu rwego rw'ingufu no kwihuta bijyana n'inshingano zirushijeho. Ibi byateye impaka zikomeye mu bakinnyi no muri rubanda muri rusange, bituma perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Carlos Cordeiro w'umugabo yegura ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa gatatu gushize. Yasimbuwe na vice perezida we Cindy Parlo Con, umugore wakiniye ikipe y'igihugu igihe kirekire, wahise yihutira kubwira urukiko gutesha agaciro ariya magambo, ariko ntibyabujije urukiko guca umwanzuro ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri ko US Women's National Team itsinzwe. Abakinnyikazi ba USWNT nk'uko babitangaje baratangaye, barababaye cyane kandi bakubiswe n'inkuba itagira amazi, ariko bavuze ko batazatezuka ku ntego yo guharanira uburenganzira bwabo, uburinganire no kurwanya ivangura, bityo biyemeje kujurira. Bavuga ko basanzwe ari impirimbanyi kandi bamenyereye insinzi, ko rero bizeye no kuzatsinda mu nkiko. Ikibazo cyabo cyageze no mu rwego rwa politiki. Babonye inkunga ikomeye cyane ya Joe Biden wabaye vice perezida wa Repubulika imyaka umunani kandi wizeye kuzaba kandida w'ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha. Yandikiye USWNT kuri Twitter ati mwicike intege, urugamba rurakomeza. Arakomeza kandi ati namwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimushyireho umushahara ungana kuri bose aka kanya. Niba mutabikoze igenza b'umukuru w'igihugu muzajye gushaka ahandi amafaranga yo kujya mu gikombe cy'isi. Bisobanuye ko Joe Biden aramutse atowe, guverinoma yahagarika amafaranga iha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihe ryaba ryanze gushyiraho imishahara ingana ku bakinnyi b'abagabo n'abagore. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza kudusangiza no gusangiza abanywanyi b'ijwi rya Amerika yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugire umunsi mwiza rero, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Kuri mikro mwari kumwe na Fide Niyongabo, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.